ఇది నిజగుడి అమెరికా. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibikicyenda na FM 95 n'ibice biri mu Burundi, naho mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwaramutse neza inshuti muduteza amatwi hano muri studio ya 5 Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Mbahaye ikaze kuri Radio ijwi rya Amerika.
Twarigishijwe twanyumva turava mu karanga kabakera baterereza ngo umukenyezi yoja mu nzuki batica zigenda abanyagihugu barazijoka barabona ko yari imigenzo y'ikirundi y'abakera.
Uwo ni Gilbert Ningenza, umworozi kazi w'inzuki, avuga ku kamaro ko kwinjira mu mashyirahamwe. Inkuru n'izindi zirimo imikino mu karere turazigarukaho mu kanya gato. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na Aloyce Bigirimana.
Urakoze Hedi, ndamutse n'abari ko baratwumviriza. Umusirikare umwe yamuka mu gihugu cya Maroc wo mu nteko za ONU za MINUSCA ziri mu gisagara cya Bangassou kiri mu manuko bushira ubuseruko bwa Centrafrica yaje ku munsi w'Imana yarishwe, abandi batatu barakomereka. Ubwicanyi ONU yegeka ku barwanyi baba anti Baraka bagizwe ahanini n'abakristo. ONU ivuga ko baguye mu mutego batezwe n'abo barwanyi inyuma y'umutaga mu itangazo bashikirije. Uyu musirikare yongereye ku bandi batandatu bishwe aho nyine ni Bangassou no mu karere kaho mu kwezi kwa gatanu. Abantu 10 nibo basize ubuzima mu mirwano yabaye ku munsi wa gatandatu hagati ya moko abiri y'Abarabu mu ntara ya Darfur y'ubuseruko muri Sudani, nk'uko byashikirijwe n'abakuru bayo moko kuri uyu w'Imana. Ibyo bibaye mu gihe ONU yari mu myiteguro yo kugabanya abasirikare bayo muri iyo ntara ya Darfur. Bavuga ko imyigwano yagabanutse muri ako karere ko mu buseruko bwa Sudani. Imirwano nk'iyo hagati ya moko yarigeze guhitana abantu 9 mu kwezi kwa kane. Intara ya Darfur kuva mu mwaka w'2003 iri mu ntambara hagati ya moko y'inkehwa n'ubutegetsi bwa Perezida Omar El Bashir bagwiriyemo Abarabu. Intambara imaze guhitana abashika 300,000 hamwe n'imiliyoni 2,500 z'abateshejwe izabo. Abahinga bakora ubushakashatsi ku ndwara ya sida basabye Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubandanya ishigikira ico gisata mu buryo bw'amafaranga. Ibyo babishikirije mu nama mpuzamakungu ku bushakashatsi kuri iyo ndwara barimwo i Paris ku murwa mukuru w'Ubufaransa kuva ku munsi w'Imana ejo. Perezida Donald Trump mu nteguro y'amafaranga Leta ya Amerika izokoresha mu mwaka w'2018 iuza ikiriko hirigwa n'inama nshingamateka yaragabanije uburyo bw'amafaranga Amerika isanzwe itanga mu kisata cy'ubushakashatsi kuri sida ku rwego mpuzamakungu. Linda Gail Becker, umushakashatsi mu kigo Desmond Tutu HIV kiri mu gihugu cya Afrika y'Epfo, yabwiye abamenyeshamakuru ko Amerika aricyo gihugu kiza imbere y'ibindi ku isi mu gushyigikira ubushakashatsi bugamije kurwanya icyo kiza. Ati mu gihe Amerika yogabanya ubwo buryo nta nkeka ko hazopfa abantu batari bake ndetse n'abandura bazokwiyongera. Abahinga bakorera kuri sida bashika 600,000 nibo bari muri iyo nama i Paris itekanywa kurangira kuri wa gatatu. Bashikiriza ko uburyo butangwa na mareta muri ico gisata bwagabanutse kuva mu mwaka w'2010 aho bwagabanutse ku miliyaridi 7,500,000 y'amadolari y'Abanyamerika gushika mu mwaka w'2015. Tukivuga kuri Amerika, Kongere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri mu nzira yo kwemeza ibindi bihano bishasha ku Burusiya kubwo kwivanga mu matora yo mu 2016. Ibihano kuva ejo ku w'Imana bitari bwamenyekane ko Perezida Donald Trump yiteguye kubyemeza imbere y'uko bija mu ngiro. Bamwe mu bashingamateka mu barepublikani hamwe n'abademokrate basanzwe bafise igihagararo kinini ku munsi wa gatandatu niho bemeranya ivyo bihano. Ibihano bitorohereza Trump aho we yashaka ko Uburusiya butezurirwa. iyemezwa ry'ivyo bihano ritekanijwe kuri wa kabiri ku ruhande rw'abashinga amateka mu gihe abasenateri bo baza baramaze kubishigikira mwomenya ko Trump amaze igihe asa n'utemera amatohoza ariko arakorwa ku ruhare Burusiya bwo bwaragize kugira bufashe bumufashe gutsinda amatora muri ibyo bihano bishasha ku Burusiya harimo no guhana Burusiya kubw'uko bwigaruriye intara ya Crimea yegukira igihugu cha Ukraine. Hano muri Amerika igipolisi cyo mu ntara ya Texas kivuga ko cyatoye ibiziga by'abantu 8 bashobora kuba arabimukira mu gatondo ko kuri w'Imana bari bugaraniwe mu kamyo yari ihagaze mu gituro cy'imodoka mu gisagara cha San Antonio ugira 9 muri abo nawe akaba yasandabiye mu bitaro. Igipolisi kimesha kandi ko muri iyo kamyo cyasanzemwo abandi bantu 30 bari bagihema muri abo harimo abana 2 b'abanyeshuri. Abo bantu bashobora kuba bishwe n'ubushuhe no kubura ihemero. Abategetsi bo mu bitaro ahatwawe abo bari bagikomeye bavuga ko 20 muri bo barembye cyane. Amatohoza yatanguye avuga ko bariko bararaba ko boba ari abimukira bari binjijwe muri Amerika mu buryo butemewe n'amategeko nk'uko bishikirizwa n'igipolisi muri ico gisagara cha San Antonio. Umugabo w'imyaka 60 ava mu ntara ya Florida avugwa ko ari we yari umudereva w'iyo kamyo yarafashwe. Abategetsi bavuga ko ashobora kurenguswa imbere ya sentare kuri uyu munsi wa mbere.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugerejweho na Alois Bigirimana. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari, impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania zivuga ko zitewe umutima uhagaze n'amagambo aherutse kuvugwa n'abakuru b'ibihugu by'u Burundi na Tanzania, amagambo bahamagarira gutaha. Bamwe muri bo babwijwe rya Amerika ko bafite ubwoba ko bashobora kwirukanwa umwanya uwo ari wo wose. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Pierre Cave niyo nkuru uri mu gihugu cya Tanzania.
Impunzi z'abarundi ziri nduta hamwe n'umutenderi zivuga ko inyuma y'urugendo rw'umukuru w'igihugu cyabo ingara muri Tanzania basigaranye ubwoba. Ni mu gihe perezida Petero Nkurunziza na mugenzi we wa Tanzania John Pombe Magufuli bahamagariye izo mpunzi gutahuka kubaka igihugu cy'abibarutse. Izo mpunzi zimenyesha ko zifite amakenga ko inyuma y'ayo majambo bashobora kwirukanwa ku nguvu. Bavuga ko bibibutsa ibyabaye mu mwaka w'2012 mikambi impunzi ya Mutabira aho impunzi z'abarundi zirukanywe ku nguvu.
Rikaje ageza ku cyumba yaraga cyo kandi yavuga ndabirukani n'iyi andi cyo niba n'ereje agende hamu cyakaramwa atarasora nawe kuri andi cyo yara mu rusinga mu cyanya yanga ni cyo
cyo turi mu cyumba uhagarara cyane n'abari ko bari ingunganya badandasa abari ko bari inzira kuba kawe urabona ariko bazikomeye cyo cyo tukubari n'abari ko bari hagarara hafi kugira ngo yarabe ibyo.
Mugiye umukuru w'igihugu cyo Burundi yabahumurije ko hari umutekano. Izo mpunzi zozo zivuga ko zifite amakuru akwiye y'umutekano muke ubatuma batohunguka vuba.
Amajambo aradehumuriza kuvuga yuko Burundi amahoro amasezekara ibaze ko ritarahunze igihugu ko yatuca Burundi binyugwe wacu kandi igihugu cyiza, ariko twabuhunze kubera ibibazo umutekano twabonye yuko hagupfira mu Burundi twoda gusubira ubuhungiro.
Twari tumaramajwe n'amajambo twumvise. Twebwe nk'impunzi ikintu dutangaza ni uko ubwa mbere abantu benshi bahunze hari icyatumye bahunga. Rero kuvuga yuko twasubire mu Burundi kandi n'abantu baguma bishwa yuzara bitu tangaji birone kadeza yuko murundi na mahora hadi nikiminya amenya chenu mwaza makuungu yiru gamdeku nukawanu kwa wazibu tohoza jiveme eleko wakumabu weko wala mahoro na kunu mwoko na yuko wazibu tohoza mwge wazi yuko atavzia hafi ala ya tani viliku yamu kani si wazi yuko na musi uijana ata mwono wafuza yuko ya nyurudu chani wanu vishu
na hobiru uko haruru tonde wabano barengi bihumbi chumi na bitano bifuza guta uka ugunuru manite mikambi mwonzi janduta gusa abari kuri urwo rutonde bavuga ko ahubwo bobo bumvise bahumurijwe abo bamenyesha ko urugendo rw'umukuru w'igihugu c'u Burundi rwaje nk'inyesho ku cifuzo cabo co gusubira iwabo gusa basaba ko boronswe ifashanyo zikwiye zo kubafasha mu minsi ya mbere bamaze gushika mu gihugu ikindi basaba nuko utwo basize two cungegwa neza maze bagasanga tukiri twose uwo mutama twavuganye amaze kwibona ku rutonde rw'abasavye gutahuka
ebaga namaze kwibona akazi nakanje ngakarya harya urupapuro niyumva nezerewe cyane gusubira mu gihugu cyanjye cy'u Burundi mugabo mu guhunga nta uragana n'uwundi n'ugumuka nta uragana n'uwundi niba yatsimvira nabo nyine bazorusanga mu Burundi
kuri abo basabye gutaha umushikiranganje w'intore y'agati mu gihugu cya Tanzania yavuze ko imyiteguro igeze kure kugira ngo batahukanwe nayo kubatarabishaka umukuru w'ico gihugu Jean Pombo Magufuli yatangaje ko atanumwe azobirukana ku nguvu bya Clavini Nkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Mu rwego rwo kubungabunga za parike, abaturage baturiye parike y'Ikibira na Ruvubu mu Burundi batangije amashyirahamwe yo korora inzuki. Ayo mashyirahamwe arimo kandi n'abagore ubusanzwe batitabiraga ubwo bworozi. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidel D'Antoine Sabimana adufitiye inkuru irambuye.
Zone Ruche, komine Rugazi, imunara ya Bubanza. Ni zone iri ku nkengera z'uruhongore kama rwa Kibira. Abanyagihugu baba muri iyo zone bavuga ko korora inzuki byatumye bamenya ko akamaro k'ibidukikije. Arkade na Mvukiye ni umuvumba urikiye mu ishyirahamwe ry'abavumbi bise tuje hamwe dukingira ibidukikije.
Taratunga inzuki ikibira ntacyo twakibonako. Kenshi twakunda kugenda mu kinga cyane, guhiga, guca indemezo kugira. Ariko aba mariye kutwigisha ko ubwo duhamagara bakadangura ko duhinyigisha. Ubu no kuvuga ikibira duhereye kira tukagenda ngaha muri zone ruce kushika muri musikati ahakunkengera y'Ikibira unamwe muri komura raba unabona ukuntu hameze Ikibira. Ikintu kidufasha ku bavumbi icya mbere Ikibira iyo gikingiye amashugwe yamari menshi ubuki tuburonka ku bwinshi no kubarimwa twige nk'ubu nawe uri ko araba abantu bahenga ku Kibira urabona ukuntu basa ibi byose tubikesha Ikibira kamoto k'Ikibira n'impemu nziza z'Ikibira. Ubu mu Kibira ni ukuvuga twe dusa nk'abakingira Ikibira cyose ni ukuvuga n'abana bonyine barazi ko Ikibira gikingiwe.
Nta muzuro ndoferi ubundi muvumbi ari muri iryo shyirahamwe amenyesha muri rusange umwimbo baronko bashimisha
ubu zaranebwe ubu kintu biboneka cyane kubera n'ibyo zidaho ubu ntiboneka neza cyane kubera baguma bapompa mu mirima nk'iyo zigiye gudaha zigwayo hajya mu mashugwe yo mu biterwa ndimwa mu bisanzwe ubu kibwahora buboneka rwose bahora turonka nk'ibiro nk'ijana y'ijana n'itanu uguhakura n'amezi ane ubu aho duta hanguri uwo mugambi abantu benshi bavyitayeho cyane kubera bamaze kubona kamaro ko gukingira ibidukikije. Abanyagihugu bo muri zone bose ubu benshi bari mu mashyirahamwe yo gukingira ibidukikije.
Mu gihe imico y'Abarundi itarekuri uyu murundi kazi ukora umwuga wo korora inzuki muri zone ya Ruce abagore baregeka. Ningenza Giberita umukenyezi yorora inzuki aratubwira uko yatanguye uwo mwuga.
Twarigishijwe tukanyurwa turava amafaranga kabakera baziririza ngo umukenyezi ntiyoja mu nzuki batica zigenda abanyagihugu barazijuka barabona ko yari migenzo y'ikirundi y'abakera hiyunguye ubumenyi hiyungura n'ikumenyigwa ry'abakenyezi benshi mbere birabatangaza bumvise ko mu nzu k'abakenyezi bashobora kujayo benshi mbere turabaza baravyibonera benshi ntibahuta babyemera ariko twe turabashingira intahe tukababwira ati mu nzu k'intangorane inzu kuragenda warazimenyereye ukahakura tukagenda nta ngorane bimeze neza.
Umukenyezi avuga ko hari imizira ijyanye n'uwo mwuga kandi nawe nyene ategereza kwibahiriza.
Umwanya ndi mu nzu ki nta mavuta nese yike n'ubu murabona nta mavuta nese yize kuko ubwiye ufite ibintu bimota zirashavura inzu kurazi zifite ubwoko butatu hariho ubwoko bw'umwami kazi ariwe abyara abana kugira ngo inzuki zigwire hakaba na mpingwe hakaba n'inzuki nkozi mpingwe rero n'inzuki zishigikiye umwami kazi inzuki nkozi nazo n'inzuki zicungera umwami kazi zikongera zikabyara zikongera zikaraba ibigaburira umwami kazi zikongera zigaca na mike harimo inzuki rero zicungera umwami kazi zishazi zishavura zigaca zikurya.
Fofo Alphonse umuhinga mu gukingira ibinyabuzima akorera mu kigo cya leta kijeje gukingira ibinyabuzima OBP mu mfunyapfunyo y'igifaransa aratubwira igituma bashimye gukorana n'abavumbi mu gukingira ibinyabuzima.
Twarabonye ko mu kibira bamwe baje kuronderayo ibibatunga buri twaragerageje kuza turabasigurira mugabo gusigura n'ibihagije tukabaherekeza no mu bikorwa rero byo kwitiza imbere dusanga mu kibira hariyo imiziga myinshi y'ikirundi ikaba ariyo nayo yabaye inkomoko y'imiriro ya nyakanga cya twibaza yuko rero ubu baha ibikoresho bya none imiriro ya nyakanga yo iva ikagabanuka kandi twizeye ko ariko bizogenda.
Mu ruhongore kama rwa kibira uretse ibiti bitandukanye bikingiwe hari n'ibikoko bibayo haguriyemo impamvu n'inkoto mu kibira cateza mu ntara ya Muramvya. Fide d'Antoine Sabimana, Ijwi rya Amerika.
Mukomeze gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ubu tugeze kuri wa mwanya tubagezaho amakuru ya siporo n'imikino avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Reka duhere mu Rwanda twayateguriwe na Jean-Claude Munyandinda.
Umupira w'amaguru ejo bundi kwa gatandatu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yasezereye ikipe y'igihugu ya Tanzania mu majonjora yo gushakisha itike yo kuzajya mu mikino ya nyuma ya CHAN ihuza amakipe y'ibihugu ku bakinnyi basanzwe bakina iwabo. Wari umukino wo kwishyura ubera kuri stade ya Kigali i Nyamirambo, u Rwanda na Tanzania banganya ubusa ku busa. Kubera ko mu mukino ubanza wari wabereye i Mwanza muri Tanzania aya makipe yombi yari yanganyije igitego kimwe kuri kimwe, iki gitego cyo hanze cyatumye Amavubi y'u Rwanda atera indi ntambwe akazahura na Uganda mu cyiciro gikurikiraho. Antene Rwanyange umuyobozi w'ikinyamakuru Panorama akadomo rwa akaba anakurikiranira hafi umupira w'amaguru arasanga hari ibisabwa kugira ngo ikipe y'u Rwanda igere aho yigeza.
Mu mukino wa mbere ubanza muri Tanzania, u Rwanda rwagiye rushaka ko byanze bikunze rushaka ikigo cyo hanze rugaruka kuri ko tugomba guhagarara kuri iki gitego twatsinze hanze twaranganyije na amanota menshi buriya uzwi igitego cyo hanze kivunja amanota abiri ubu n'ubwo ati igitego dukuye hanze tugomba kugihagaraho tukakirinda. Byari kuba ikibazo gikomeye cyane iyo Tanzania iza kubona igitego birahangaha ubu umukino wo kuhindura isu. Ariko noneho ikipe ya Uganda ikipe yoroshye ikipe noneho isaba imyiteguro ihambaye ku ikipe ya Tanzania bisa ariko umutoza noneho atangira imyiteguro uko yiteguye Tanzania noneho akitegura kurushaho.
Avuga ko hari icyizere cy'uko u Rwanda rushobora gukandagira mu irushanwa rya Shane
ubushize ziko rwageneye ku mahirwe kuko ari urwo rwakiriye ruri mu rugo bateka tuba amahirwe nawe mu mugeni. Iki gihe rero ni intambara ikomeye kugira ngo noneho kuba twakiriye muri Shane ari amahirwe twageze ko ari twakiriye noneho dushaka gukora ibishoboka byose kugira ngo turebe dukorere natwe n'uru kuzagira tugiye ku itike yacu. Ni intambara ikomeye hari umutoza hari abakinnyi ubwabo nabo bagomba kugaragaza izina ryabo ndetse n'inzira karabwe zitunze abo bakinnyi zishaka ko abakinnyi babo bazamuka ngo ni umwe yagita n'uruhererekane rw'abatoza none akaba ari ku mutoza mukuru noneho akaza ahubwo noneho n'abashinzwe siporo mu Rwanda gushyira akabo kugira ngo barusheho gutegura ikipe imyitozo igiye bakare yo kwitegura ari uko imikino agenda ubwo habe igihe cyagiye cyo gutegura abakinnyi.
Ukomoje ku mutoza, umutoza mukuru w'ikipe ni Antoine Hey Umudage. Urabona hari ibyo ashobora kuzageza ku kipe cy'igihugu Rwanda cyane cyane ko ntabwo ari Shane gusa, hari n'irushanwa rya Coupe d'Afrique des Nations rizabera muri Kameruni.
Ubu noneho ntabwo navuga ngo azabishobora cyangwa se ntazabishobora kuko kugira ngo tugire ikipe ikomeye isaba kuba dufite clubs nazo zikomeye ubwazo zubatse zikomeye. Niba rero clubs zacu uyu mwaka tuzagira clubs zikomeye zifite abakinnyi bakomeye zifite abatoza b'abahanga byanze bikunze intego yihazayigiraho. Uyu mwaka nitwe dufite amakipe akomeye tubona kuko ari muri competition tuzerezera ko na ikipe nationale izaba ikomeye nawe tukazamutegaho amahirwe menshi tubazavuga ko ikipe azayizamura.
Tugiye mu mukino w'imikino ya volleyball uhera ejo bundi kwa gatandatu Kigali harimo kubera irushanwa ry'amakipe amakipe agize akarere ka gatanu k'imikino muri Afurika. Ibihugu bine nibyo birimo guhatanira amatike abiri yo kuzerekeza mu Misiri mu irushanwa ry'igikombe cya Afurika. Ibyo bihugu byaserutse ni u Rwanda, Kenya, Uganda na Sudani y'Epfo. Ku ikubitiro, Uganda yatsinze Kenya amaseti 3-2, u Rwanda rutsinda Sudani y'Epfo amaseti 3-3. Ejo ku cyumweru imikino yarakomeje ikaza gusozwa uyu munsi kuwa mbere, aho ku makipe atatu ariyo u Rwanda, Kenya na Uganda hagomba kubonekamo abiri azerekeza mu Misiri. Byose biramenyekana nyuma y'umukino wa Uganda na Sudani y'Epfo utangira isaa 10 ndetse n'undi uza guhuza Kenya n'u Rwanda guhera isaa 12. Yari Claude Munyandinda, Kigali.
Naho mu Burundi amakuru ya siporo n'imikino twayateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka.
Kuri w'Imana habaye ku kibuga citiro umugano wa Rudoviko kwa Gasore urukino mpuzamakungu hagati y'umurwi serukira gihugu w'u Burundi n'uwa Sudani ya ruguru. Urukino rutari rworoshe ku mpande zose rwarangiye iyo mirwi atanu umwe bonye igitsindo. Abari baje kurorera urwo rukino ntibashimye ingene umumenyereza w'intamba mu rugamba yasubirije abakinyi ateba, bakavuga ko iyo abikora hakiri kare byari kuvamo intsinzi. Uno murorerezi avunira kagohe umumenyereza Olivier Niyunge ko ku bijanye n'urukino rwo kwishura
byabaye urukino rwatanguye umenga rurayogayoga muri mite ya mbere, ariko igihe umumenyereza amaze guramprasa umukino wabaye nk'uhinduka gatoya nk'ukumenga iyo bashirayo hakiri kare twatahana intsinzi, ariko nta kundi niko byama bimeze mu mupira w'amaguru niko bimeze.
Igiko musaba ku rukino rwo gusubiza
ndabye bajuwere ngene abafise tie ari barebare abataka basa nk'abarebare nkabo nk'abasubirije ubu mu nyuma ndabona kabisa bafite tie nkabo, ni ukuvuga umupira wo hejuru uje kabisa barahangana ukabona ko bariko bakina banganya.
Utire aba basubiriye abandi babari azotanguza hariya muri Sudani
kabisa hamwe batanguza nk'uko tubibona nta nkeke nsinze tuzoyitahana.
Umumenyereza w'intama mu rugamba afite icyizere ko mu rukino rwo gusubiza hari ikarton muri Sudani mugwi amenyereza uzokora byiza afatiye kukuntu yabonye abanyasudani bakina.
Nibaza yajya mu kino mpira w'amaguru urabona ashobora kuronka amakazi kananirwa nimba ashobora kuronka akazi bari bavuzwa kwisinda. Nibaze nda cyizere gose ko abahungu bacu nabonye uravye amakomezo bagi baragira, nabonye ko hari umwimbu twagize mu myimenyerezo, ndi optimiste ndizera nyene ko ashobora gutanga intsinzi.
Naye ku kibazo cyo gusubiriza abakinyi ateba ivyo bavyatumye umurwi w'intamba udashobora gutsinda, Olivier Niyunge ko afite inyishu ahereza abakunzi b'umupira w'amaguru babona ko iryo ryabaye ikosa ry'umumenyereza.
Oya abafana bavuze ahanini usanga baza ku mupira rimwe twe tuba twabiteguye hajya guhindura ubwira uhindure, ni ibintu bitegwa kuri azi ko dusera amasoma atatu. Nibaze ubanza kurindira urayo ko atangorane yoba mugaga guhindura ko dutegura umukinyi kugira ashobora gukina imikino iminota 90. Nibaze rero woza barashaka ukibuga bakabirabira amatsema kugira bashobore kubona ibyo twagiye turahindagura kuko muzi muri azi ko abakinyi benshi dufite ni bashasha fana bugerageza uzoye kibuga bakurikirana inyemezo kugira bashobore kubona neza ibyo turi gukora.
Ubwo rukino hagati y'u Burundi na Sudani ya ruguru ni rumwe mu zihuza imigwi iserukira bihugu y'abasore bakinira iwabo joueur no ku Gifaransa. Ubwo rukino kandi ruri muzo gukura namwo kugira haboneke izoja gukina mu nkino za nyuma z'igikombe cya Shane zizobera mu mwaka uza mu gihugu cya Kenya. No ku munsi wa gatandatu w'indwi twari turangije harabaye urundi rukino mpuzamakungu i Bujumbura mu Burundi rwahuje imigwi iserukira bihugu y'u Burundi na Djibouti igizwe n'abigeme batarenze imyaka 20. Ubwo rukino ruri muzo gukura namwo kugira haboneke imigwi izoja mu nkino za nyuma z'igikombe cy'isi zizobera i Paris mu Bufaransa mu mwaka uza rwatsinzwe n'abarundi kazi ku ntsinzi y'ibitsindo 6 ku busa bwa Djibouti. Bamwe mu bakenyezi bari baje kurorera urwo rukino bashimye kubona intamba z'abigeme zavyifashemo neza. Uno mukenyezi hari ico yasavye abarongoye federasiyo y'umupira w'amaguru mu Burundi.
Ndaryohewe cyane na navyifuje kuva kare, ukuri numva ntafite ikintu bivuga, numva ndyohewe cyane n'intambwe nini kandi bihakuraje n'abandi, ukuri turaryohewe cyane. Turasaba yuko abarongoye federasiyo nk'uko twama twabivuze ukuri ni barabukuntu bahagurukira football feminine babateri intege, urabona nkuba babana baracyakura barabikunda n'ukuri bongereze soutien bashobore kubafasha kugira bashobore kugira ingoga n'abandi batinya kubwira kubera benshi barabiheba bibaza ko atakamaro ugasanga barabikunda mugandi babibandanye. Twashaka no kuri federation ngeze ingufu kugira bashobore gutera intege ababana, urabona ko ari kazoza kandi ku izina ry'igihugu urabona n'ukuri ko batwambitse umutamana n'ibintu biryoshye cyane.
Urukino rwo kwishura ku basore bakinira iwabo hariya ikarton muri Sudan Sudani ni mumpera zino ndugu twatanguye mu gihe ku ruhande rw'abigeme batarenze imyaka 20 urukino rwo kwishura ruzoba mu ndwi zibiri muri Djibouti Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ugukwiragira kw'iziyumviro z'intagondwa n'iterabwoba birageramiye umutekano mu karere ka Afrika, imigambi y'iterambere ryo mu gihe kirekire kiri imbere n'intambwe zimaze gushikwako mu bijanye na demokrasi. Ivyo vyatangajwe na ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu muryango w'ibihugu vya Afrika, Mary Beth Leonard, yagabishije ko ivyo bibazo bishobora kugeramira n'amakungu bitegerezwa kuronkegwa inyishu y'amakungu. Ivyo ambasaderi Leonard yabitangaje mu ruganda rwateguwe mu ntango zo kukwezi na ambasade ya Amerika n'umuryango w'ibihugu vya Afrika hamwe n'urwego nyobozi rw'uwo muryango kuvyerekeye kwirinda no kugwanya ivyiyumviro vy'intagondwa bivamwo ubwicanyi. Urwo ruganda rwarerekanye akamaro ko gukoresha uburyo buciye mu biganiro no guhanahana ivyiyumviro hamwe no gukorera hamwe umugambi wo gukomeza ubuhinga mu bijanye n'amahoro n'umutekano mu muryango w'ubumwe bwa Afrika. Urwo ruganda rwarashigikiye umugambi w'umuryango w'ibihugu vya Afrika wo mu mwaka w'2002 ugenewe kwirinda no kugwanya iterabwoba no kurondera aho gukorera hamwe gushoboka. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu muryango w'ibihugu vya Afrika, Mary Beth Leonard, avuga ko mu karere ka Afrika no mu bindi bice byo ku isi uburyo abanyafrika bashobora gutora inyishu zabo ku vyimviro vy'intagondwa n'iterabwoba ari ikintu gihambaye cyane mu gukomeza imigambi yo hanze Amerika no gushika ku migambi yo mu mwaka w'2063 ya karere ka Afrika karangwa n'amahoro n'iterambere. Leonard avuga ko Amerika izobandanya gukorana na karere ka Afrika kugira iyo migambi ishikwe ko amenyesha ko mu gihe ibice 70% by'abanyafrika bari munsi y'imyaka 25 ari ngombwa ko abakiri bato babonwa ko bafise uruhara mu vyerekeye amahoro aho kubonwa ko ari nkomoko y'amatati n'intambara. Vyongeye mu gihe abapfasoni badakumiwe mu twigoro tujanye n'amahoro n'umutekano, ibikorwa byo gucungera umutekano, ibiganiro vyerekeye amahoro hamwe n'ivyerekeye gufata ingingo mu vya politiki ibice babamwo ngo biragire umutekano kurushiriza. Ambassador Leonard avuga ko azi neza ko ibibazo akarere ka Afrika gafise mu vyerekeye umutekano bikomeye cyane. Yamara avuga ko ako karere gakoranye n'amakungu atankeka ko bashobora kurengera ivyo bibazo. Arangiza avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibandanya gukorana na karere ka Afrika kandi zibandanya gukorana n'umuryango w'ibihugu vya Afrika mu mugambi wawo ugushika ku mahoro n'iterambere birama.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Question about with the band in another feeling. Nesting production best to chukuba swimming. Oh, now I knew my quarter and I got a little. Mr. Ruba, I make my bed. I love our old band. Give a move on. I ever be the sea. I could say, you had a care of party. Who did I move a racco? Came on down the mutia. Sitting on sente. Kubulunji wala mikata sulavanji mutia. I can have a como mini. I love the way you bend down low. Love me, you bend my heart. You got a moving money. Oh, it's about my love. Being cooler, cool it up, cool it, being cooler.
inshuti mwari muduteza amatwi igice cya mbere cy'ibigano byacu byo muri iki gitondo na hakirangiriye mu izina rya bagenzi banje bose mbashimiye mwese kuba mwaduteza amatwi nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro washize hamwe ibiganiro ni Fatuma Alimas Kalala amakuru mwagezweho na Aloyz Bigirimana nawe kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema mukomeze muryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.